Radio Virgen América. Radio Virgen América vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 na mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mudukurikira kuri FM 98 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura I Kisoro naho waeshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose kuri Facebook X Instagram na YouTube ni radio yacu VOA kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagomba ugiye kubagezaho makuru muri iki gitondo. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda: indwara ya virusi ya Marburg imaze guhitana abantu batandatu. Hagati aho, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihugu yategetse abakozi bayo bose gukorera mu rugo kubera iyi virusi, nubwo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibwira abaturage ko nta gikuba cyacitse mu gihugu.
Akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza. Icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro ukabije, kugira umutwe ukabije cyane, kubabara mu ngingo no mu mikaya, ugacika intege cyane, no kuba wacibwamo kubaruka cyangwa se wahitwa, utarabigira ntabwo aba yanduza abandi.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, muganga Nsanzimana Sabin. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yagabye ibitero bibiri muri Siriya bigahitana abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu barenga 60 muri uku kwezi kwa cyenda. Igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia cyahitanye abantu batandatu, abandi 10 barakomereka. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru cyatangaje ko cyagabye ibitero muri Siriya ku ngabo za Leta ya Kiyisilamu zifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Ibyo bitero byahitanye abarwanyi 37 nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika. Amerika iravuga ko ibyo bitero byagabwe mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Siriya ku wa kabiri, bigamije umuyobozi w'umutwe wa Huras Eldin ufite imikoranire na Al-Qaeda n'abandi 8 Amerika ishinja kuyobora ibikorwa by'intambara muri uyu mutwe. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kandi bwatangaje ko bwagabye ikindi gitero gikomeye tariki 16 z'uku kwezi ku kigo cyitorezwamo n'abarwanyi ba Leta ya Kiyisilamu ahantu hihishe muri Siriya rwagati. Iki gitero cyahitanye abantu 28 harimo abayobozi 4 bo muri Siriya. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Amerika rishyira ahagaragara ibyo bitero byombi ryemeza ko byashegeshe ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa Leta ya Kiyisilamu ISIS. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ingabo 900 muri Siriya hamwe n'abandi barwanyi batazwi umubare bagerageza gukumira umutwe wa Leta ya Kiyisilamu wa IS ngo utongera kuzanzamuka. Uyu mutwe washegeshe Iraq na Siriya mu mwaka 2014 wigarurira ibice binini byaho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igisasu cyo mu bwoko bwa bombe cyaturikiye Mogadishu mu murwa mukuru wa Somalia gihitana abantu batandatu, abandi 10 barakomereka mu karere ka Shabelle nk'uko byemezwa n'inzego za polisi n'ababibonye. Icyo gisasu cyari cyatezwe mu modoka iparitse ku muhanda hafi y'inzu iberamo imikino iri mu kilometero kimwe uvuye ku biro by'umukuru w'igihugu. Abagiteze ntibahise bamenyekana, n'ubwo umutwe wa Al-Shabaab w'intagondwa za Kiyisilamu ukunze kuba inyuma y'ibisasu nk'ibi cyangwa ibitero bigabwa n'abitwaje intwaro haba mu murwa mukuru wa Mogadishu cyangwa n'ahandi mu ihembe rya Afurika. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ntiyakiriye telefoni y'umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters warugamije kumubaza icyo abivugaho. Ahandi mu isoko ry'aborozi mu mujyi wa Johar nanone mu karere ka Shabelle rwagati, igisasu cya bombe cyaturikanye umuntu umwe gikomeretsa abandi 3 nk'uko Bashir Hassan uyobora polisi muri ako gace yabitangarije abanyamakuru. Al-Shabaab imaze imyaka ishaka guhirika ubutegetsi buriho muri Somalia ngo ishyireho ubwayo bushingiye ku mahame n'amategeko ya Kiyisilamu. Amatsinda y'abakora ubutabazi basubukuye ibikorwa byo gushakisha abimukira 48 baburiwe irengero mu mpera z'iki cy'umweru ubwo ubwato barimo bwarohamaga buvuye mu birwa bya Canary muri Espagne buhitana abantu 9. bakora ubutabazi biriwe bashakisha ahegereye ikirwa cya El Hierro kiri mu nyanja ya Atlantika, ariko kugeza ubu icyizere cyo kugira abo bashobora kurohora kitagenda kiyoyoka. Ukabije kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mugiye no kuri w'eshatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X, muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Rwanda virusi ya Marburg yatangajwe ko yageze muri icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize, imaze guhitana abantu 6, abandi 20 baracyayirwaye, mu gihe 300 bahuye n'abayanduye. Minisiteri y'ubuzima ku munsi w'ejo yabitangaje mu kiganiro kigenewe abanyamakuru. Hagati aho, ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yo yategetse abakozi bayo gukorera mu rugo mu rwego rwo kwirinda iyi ndwara. Asumta Kaboyi.
Mu kiganiro y'itangazamakuru ku mugoroba we kuri iki cyumweru, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe yavuze ko icyorezo cya Marburg kimaze guhitana abagera kuri 6, mu gihe abagera kuri 20 aribo bamaze gusanganwa iyi ndwara, naho abagera kuri 300 nibo bamaze kumenyekana ko bahuye n'abarwaye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko ari ubwa mbere iyi virusi igeze mu Rwanda, ariko ikaba isanzwe izwi kuko yagiye iboneka mu bihugu bitandukanye. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Nsanzimana Sabe yabajijwe niba ibikorwa bitandukanye byo mu gihugu cyangwa ingendo zihakorerwa bizahagarikwa nk'uko byagenze mu cyorezo cya COVID-19.
Akazi abantu bose bajyagamo kose karakomeza. Icyo dusaba ni uko umuntu ufite bya bimenyetso, umuriro ukabije, kugira umutwe ukabije cyane, kubabara mu ngingo no mu mikaya, ugacika intege cyane, no kuba wacibwamo kuwaruka cyangwa se wahitwa, utarabigira ntabwo abayanduza abandi. Turakubwira ngo niba ufite icyo bimenyetso wibikomezanya ujya muri ya mirimo, ahubwo ni wowe dukeneye yuko waduhamagara cyangwa se kuvurira kwegereye kugira ngo banaguhe na cya gipimo. Iyo bubonetse dushaka abo mwahu, nibwo buryo rero iyi ndwara ishakishwamo. Rero abantu bagiye gukuka umutima ko ahenshi kiri turasanga batangiye kuhabona imizi yacyo yose.
Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko iki cyorezo cyabonetse bwa mbere ku mavuriro anyuranye cyane cyane akomeye mu gihugu, ivuriro ryitiriwe Umwami Faisal CHUK n'ivuriro rya Kanombe. Minisiteri y'Ubuzima yumvikanishije ko abantu 6 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, abenshi ari abaganga cyane cyane abakora mu havurirwa indembe. Kugeza ubu iki cyorezo kije gisanga ikindi cy'ubushita bw'inkende nacyo kitarashira. Leta y'u Rwanda ikagaragaza ko ibi byorezo byombi ikomeje guhangana nabyo.
Ikirango cya mbere cy'uko dufite ibyorezo bibiri nibyo turi guhangana n'icyorezo cya Mpox, buhajemo ikindi ariko amatsinda ari guhangana nabyo. Twakoze ku buryo hatagira ikibangamira ikindi, ariko biranumvikana ko ahari gushyirwa imbaraga cyane ari kuri iki ngiki, ariko Mpox nayo ntabwo tuyibagirwa, birongera imbaraga, biradusaba yuko dukoresha ubushobozi dufite. Ariko kugeza ubu nta kibazo, ababikora barahari kandi bari kubikora uko bikwiriye.
Ku bijyanye n'ahatangiye gufatwa ingamba zirimo kwambara agapfukamunwa, Dr. Nsanzimana yemeje ko ntaho bihuriye no kwirinda iki cyorezo, kuko iki cyorezo kitandurira mu mwuka. Uburyo bwo kwirinda akaba ari ugukaza ingamba z'isuku no kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'iby'iyi ndwara. Nubwo Leta y'u Rwanda ikomeje gusaba Abanyarwanda gukomeza imirimo yabo kugeza ku yandi mabwiriza, Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda yasabye abakozi bayo gukora bifashishije ikoranabuhanga aho kujya mu biro kubera icyorezo cya Marburg cyagaragaye mu Rwanda. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Ambasade ya Amerika mu Rwanda risaba abayikorera bose gukorera akazi kabo bifashishije iyakure, guhera ku wa mbere tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 kuzageza tariki ya 4 z'ukwezi gutaha kwa 10. Itangazo ry'iyi Ambasade rikomeza rivuga ko serivisi zatangwaga bisabye ko umuntu ajya kuri Ambasade zibaye zihagaritswe. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ibikoresho bihagije yifashisha mu gupima iyi ndwara ndetse n'uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima mu Rwanda OMS yavuze ko OMS yiteguye kohereza mu Rwanda ibikoresho byo gupima ndetse n'inzobere zizafasha abaganga b'abanyarwanda mu guhangana n'iki cyorezo kugeza ubu kidafite umuti ndetse n'ubukingo abanduye iki cyorezo kugeza uyu munsi leta y'u Rwanda niyo yishingira ubuvuzi bw'iyi ndwara Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
muri isanga
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubararikire ikiganiro muri isanga uyu munsi saa 10 aho tuza kuba tuganira ku ngingo irebana na bamwe mu borozi basabwe n'umujyi wa Kigali kuba bimwe ibikorwa byabo by'ubworozi bakoreraga mu mujyi wa Kigali nyine ikiganiro ni saa 10 z'Ikigali ni Bujumbura turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali kugira ngo badufashe gusobanukirwa n'uyu mwanzuro abashaka kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo muraritswe kuri iyo saha haba ku rubuga rwacu w'eshatu radio yacu vya.com aho mukurikira iki kiganiro cyangwa ku mbuga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X aho mushobora kutugezaho ibitekerezo byanyu mu masaha ari imbere turabashyiriraho umurongo mushyiraho za telefoni zanyu ikaze mwese
nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Noneho tujye mu Burundi aho raporo iherutse gushyirwa hagaragara na komisiyo ishinzwe ubukungu mu nteko ishyirikanye k'imishahara y'abakozi mu Burundi itunganywa n'abanyamahanga bari hanze y'igihugu abadepite barasaba ministeri y'abakozi ba leta gushakira icyo kibazo umuti ku buryo bwihuse Thierry Vendayishimiye arakomeza
Eske turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu ngize kirahombera
Uranje imyaka kimaze cikukiye n'ico bandanya giherereza ivyerekeye ingena amahera ya leta tunganywa ukabihereza abanyamahanga
abo ni bamwe mu bagize inama nshinga amateka y'u Burundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashinga amateka bagize umugwi wa maho ujejwe iby'ubutunzi kubijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa ari bo bakozi nuko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi no kuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikogwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nkuko byashikirijwe nabo bashinga amateka impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akabari nabo babitunganya ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranga anje yari yahamagaye kuri uyu wa mbere mu namashinga amateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje abagize inamashinga amateka bamubajije kibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi
turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu ca Tunisia mu gihugu cy'u Burundi uko tuzi kingana twe turabuze abahinga baba informatise binzobere bashobora kudufasha
abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe kubijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakugwa n'abanyamahanga
cewe ndavyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ndi imyaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri imyaka 2010 ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri ibi bisata bo babifisemo inyungu
ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu
ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba ko bokubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka w'2023 iyo rugisere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute idashobora kumenya yuko atamukoze ashobora gukora imyaka 1820
kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inamashinga amateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe yaciye asaba umushikiranganje ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi ntisubire gutunganywa n'abanyamahanga
ca rugisere hari uri imishahara irenda ku kuja guharurirwa mu kindi gihugu kwa gutakaza ubwigenge. Iki rero bamukidusigurire neza mbere munatubwire nivyo muri ko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu by'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu.
Kuri jo kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari biriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga kuneza y'igihugu.
Turiko turagerageza kugira cyukuri abarundi kandi nkuko babivuga ati nta ba informatisi barundi urundi bufise turabafise kandi bacibwenge ubwo iyo mishahara igakoregwa igakurikiranwa kuva tugitangiye kuyikora gushika ishikire beneyo atamuntu numwe wahanze aceshe mu kuboko turafise projet yitwa Pafen iri kudufasha.
Umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikogwa cyo gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera hamo yindi myaka ariko bikaba bitakozwe.
Ivyerekeye iyo logiciel mu makontra yakozwe abatunisien aba informatique muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hategekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita makosa ubwo bumenyi ntibwaba bigitangwa.
Icegera ca mbere c'urongoye inama nshinga mateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba shimitse uwo mushikiranganje gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemo inyungu za bamwe bityo abazofatwa hababihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga. Yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwaho nyanzwe bwo garukanwa mu gihe ca vuba. Iruhande y'ico kibazo co gutunganya ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga mateka bagarutse kandi cane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafise amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafise izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje bujejwe abakozi. Inama nshingamateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo cyane bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Komeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'amakuru y'imikino duhera mu Burundi aho nyuma yo gutsinda imikino 4 kuri 3 ya Dinamo mu mikino ya kamaramaka ikipe y'Urunani yabonye uburenganzira bwo kuzahagararira Burundi mu mikino yo kuzashakisha amakipe azitabira irushanwa rya Basketball Africa League mu mwaka utaha. Desire Hatungimana nibyo atubwira.
Vyasavye inkino indwi kugira aboneke umuguzi wose ku Burundi mu nkino z'amajonjora yo kurondera ibihugu bizitabira amahiganwa ya BAL. Kuno w'Imana niho vyadadanuka Urunani rukatishije itike igana muri ayo majonjora ku ntsinzi zine kuri 3 za Dinamo. Izo nkino zitabiriwe n'abantu isinzi gushika kugwa nyuma n'amafaranga yo kwinjira benshi babona ko ari menshi kuko ari tekeza guri 100,000. Umwe mu bamenyereza u Burundi Arsene Furanzima yamenyesheje Ijwi rya Amerika ko ari cigwa izo nkino za kamaramaka zabasigiye.
Kambere na mbere ciza no vuga ngo izi playoffs zidusigiye nuko zongeye gusubira gukabura urukundo abantu bafitiye umukino wa basketball ko mu minsi yaze waraciye mu bihe bitoroshe aho basketball yo ndundi yaciye mu bihe byari bigoye. Ariko rero ubu we turabona yuko byasubiye kubyuka abantu barayikunze kandi barayihurumbiye twarabibonye bigaragara.
Kugira imigwi izitabira amahiganwa ya Afrika yiteguye bihagije Furanzima arafise ibyabona bikwiye guhinduka vuba na bwango.
Cyambere na mbere nuko umurwi w'Urunani wabaye champion wo kwihutira bo bazogumana baba étranger kugira ngo abasigaye bakore imyimenyerezo inyaruka kandi yihuse mu buryo bw'uko botegura bo n'amamatch amikomeshe kugira ngo babarundi bataronka umwanya wo gukina basubire mu nkino basubire ahantu ho gukina. Urundi ruhara nago n'urwa federation go kuzana abantu ahantu hoko mu misi iri imbere mu myaka iri imbere boza baralimita igitigiri cy'abanyamahanga baje mu effectif kugira ngo bagerageze uburyo bwose bw'uko twokwama turi ko turabona abarundi batari bake bariko barakina
na Cristal Gatabazi nawe nyene umumenyereza wa basketball mu Burundi amenyesha ko kugira umuguzo serukira Burundi ugere kure ariko abarongoye imigwi woshira uruhande ibatandukanya byose
sabe yuko aya marivali tari kumwe na Dinamo boja hamwe kugira ngo dushike kure kugira ngo tuteze imbere igihugu kuko hariho bajya imbere umwana nako yakinye neza n'abandi bakabatuma ko reka bakoranye n'abandi nk'abarandi n'abandi bamaze gukinana muri ekipe nasiyonali ibaza ko byofasha cyane nicyo nibaza ko twoshira imbere igihugu kugira ngo dushike kure ntidushyire imbere ibibazo hagati mu maekipe usanga bihari
Eric Nkurunziza akurikira basketball haraheze igihe kirekire nawe nyine arashima ukuntu abakunzi ba basketball bitabira ku kibuga ari benshi kandi bakaraba inkino zibereye ijisho ariko afise impungenge zijanye n'umutekano ku bibuga
n'umutekano w'abantu benshi bamenyeshe mu kibuga urabona ko bitashoboka babonye ukuntu umusaruro abari baduze ku mayetaje bagasaba rero yuko hoshirwaho ingingo zituma Uburundi burongera ikibuga gikomeye mpuzamakungu ibyo nazo nuko vyogerageza bikava mu maboko umukino wa basketball ukava mu maboko y'abantu bamwe bamwe bukaba umugambi w'igihugu ikindi naco nuko bogerageza bakagiye ivyo bitaraboneka bagakinga gose kubera kubibuga urabona nk'ubu hariho ibiza byinshi nk'ikizo cya monkeypox urabona yuko hariho abantu benshi begeranye kwandura indwara ari ibintu bisanzwe
mu mwaka uheze Uburundi bwari bwaserukiye na Dinamo mu nkino za BAL ariko uwo mugwi ntiwashoje amahiganwa wararongoye ishyirahamwe rya basketball icyo gihe Jean Paul Manirakiza yandikiye urongoye Dinamo Jodas Rukundo amumenyesha ko batohirahira ngo babandanye amahiganwa bambaye imyambaro yanditse ko Visit Rwanda Dinamo yarubahirije ayo mabwirizwa biviramwo kwirukanwa muri ayo mahiganwa ivyatumye Burundi buhanwa muri kino gihe ivyo bihano vyarahagaze kiretse hadabu y'50,000 vy'amafaranga y'amaswise ataraheza kwishugwa bamwe mu barongoye basketball twavuganye baremeza ko ivyo Dinamo yazize bitazosubira amenyesha ko ari vyafundikiwe mu nama yahuje abarongoye ishyirahamwe rya basketball mu Burundi abarongoye imigwi Anibal Manav arongoye basketball muri Afrika bari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Vincent Ndayishimiye igenekezo rya kane ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Dukomereze mu Rwanda ubuyobozi bw'ikipe ya APR Basketball Club buvuga ko bufite umuhigo wo kuzitwara neza mu irushanwa ritaha rya Basketball Africa League nyuma y'uko ikipe yagize umusaruro muke mu irushanwa riheruka Jean-Claude Munyandinda
Nyuma y'amezi ane ikipe ya APR Basketball Club yitwaye nabi ikananirwa kubona itike yo gukina cyiciro cya kamaramaka mu irushanwa rya Basketball Africa League yabonye amahirwe yo kugerageza kwisubiraho. Iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda imaze kwegukana igikombe cya shampiyona y'umukino wa basketball mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Yabigezeho nyuma yo gutsinda imikino 4-2 ya mukeba wayo Patriot Basketball Club bari bahanganye muri playoff. Bamwe mu bakurikiranira hafi umukino wa basketball batangiye kwibaza niba APR Basketball Club izashobora kurusyaho mu irushanwa rya bar iri mu misi iri imbere cyane cyane ko yari yakoze agashya mu irushanwa riheruka kuko yabuze itike yo guseruka muri Beka Arena i Remera ubwo amakipe 8 bihanganye hataniraga igikombe ku nshuro ya kane. Icyo gihe Jean-Jacques Wilson Shozwa byose n'umukiza n'abagenzi be barangije ku mwanya wa kane ano wa nyuma mu irushanwa ry'itsinda rya Sahara ryabereye i Dakar muri Senegal mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Muri iri tsinda ikipe ya Rivers Hoopers yo muri Nigeria niyo yaje ku isonga ikurikirwa na AS Douane yo muri Senegal ku mwanya wa gatatu haza US Monastir yo muri Tunisia. Umunyamabanga mukuru w'ikipe ya APR Basketball Club Eric Karisa Sarongo avuga ko mu irushanwa rya BAL rizaba rikinwa ku nshuro ya gatanu bazakosora ibitaragenze neza. Uyu muyobozi asobanura ko bazakomeza kuganira n'umutoza mushya James May Jr uherutse kubahesha igikombe cya shampiyona ku buryo aramutse abyemeye bazakomezanya urugendo rwa Basketball Africa League.
Kora neza kurushaho ibyo bushize tukikalifiye for the finals biri muri ibyo ngibyo nyine kuimprovinga the team no kugira ngo tugere ku nshingano twihaye seasoni za decisions zagiye zifatwa kugira tubigereho. Turi ko turaganira nawe ibyo bushize twamazanye kugira tubanze tumurebe rero imikorere ye turebe ko nibyo tumusabye yabitugezaho kandi yarabitugejejeho. Turi mu biganiro nawe ntabwo ikiganiro kirarangira kugira ngo niwe tuzaba turi kumwe nawe ariko turi mu biganiro kiganiro nawe.
Kuvirushanwa rya Basketball Africa League ryatangira mu mwaka wa 2021, ikipe ya Patriot Basketball Club niyo yagerageje guhagararira u Rwanda mu buryo bushimishije. Muri uwo mwaka Patriot Basketball Club yarangije ku mwanya wa kane mu mikino ya nyuma yabereye muri Beka Arena i Remera. Mu myaka ibiri yakurikiyeho ikipe ya Reg Basketball Club yagerageje gushimaho, ariko buri gihe yaviragamo mu mukino wa kimwe cya kane kirangiza, ari naho bamwe bavugaga ko iyi kipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda itagishimwa kabiri. Muri uyu mwaka APR Basketball Club yasubije ibintu rudubi, kuko itashoboye nibura kurenga icyiciro cy'itsinda rya Sahara. Nyuma y'uko imikino ya kamarampaka ibereye mu Rwanda inshuro enye zikurikiranya, hateganyijwe impinduka mu irushanwa rya gatanu rya Basketball Africa League. Imikino ya nyuma izabera muri Afurika y'Epfo. Itsinda rya Nil rizakinira muri Maroc, irya Sahara rizongera rikinire muri Senegal, naho imikino yo mu itsinda rya Karahari ikazabera mu Rwanda. Ikipe yegukanye igikombe cya mbere cya BAL ni Zamalek yo mu Misiri. ES Monastir yo muri Tunisia niyo yatwaye igikombe cya kabiri, icya gatatu kijya mu ikipe ya National Al Ahly yo mu Misiri. Igikombe giheruka cyakinwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka cyatashye mu ikipe ya Petro de Luanda yo muri Angola. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Inshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasohoreje. Ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu, by'umwihariko ikiganiro muri Isanga uyu munsi saa kumi nk'uko twari twababwiye, aho tuza kuba tuganira ku ngingo irebana na bamwe mu borozi basabwe kuba bimwe ibikorwa byabo by'ubworozi bakoraga mu mujyi wa Kigali. Ni saa kumi si Kigali ni Bujumbura. Turaza kuba turi kumwe n'umwe mu bayobozi mu mujyi wa Kigali kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'uyu mwanzuro. Abashaka rero kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo murararitswe mu masaha atarambiranye. Turaza gusohora umurongo wa Facebook, aho mushobora kudushyiriraho telefoni zanyu tukaza kubahamagara mugatanga ibitekerezo cyangwa ibibazo. Njye rero turasubira icyo gihe kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.